Umujyango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo mujyango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igisata cy'ubumwe bwa Afrika kijejwe agateka kazina muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari Abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cya Tanzania, baburabuzwa, bicwa, bafungirwa ubusa, banyuruzwa, ndetse akagiraho haba abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo. Mu rugo rwandiko Ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata, Honorable Commissaire Maya Sahili Fadal, yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'Abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi, ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'Abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi, harimwo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejwe impunzi cya HCR rituronderere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemwo kandi amabi bakorera impunzi z'Abarundi. Uwari we wese afise impuhwe ku mpunzi z'Abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Gedi umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avugira ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati: kuva aho habereye amatora mu Burundi, abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo. Yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo, akaba atakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania, amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishirame hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Gelli yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwihariye ati: sivyo, HCR ntagikorwa na kimwe canke ivyo ryahora riha impunzi ryigeze rihagarika, ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye Katari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishirahamwe CBDH Vicar rihane agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje Ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo Barundi bakingirwa.
Ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri, kuko kuva mu mwaka w'2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'Abarundi muri Tanzania zigeramiwe, zihicwa, zinyuruzwa, zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cya Tanzania, ariko ntibyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu cya Tanzania kigirira nabi impunzi, rero tukawusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania, ugasaba sentare nyafurika y'agateka kazina muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye irazitwara i Burundi mbere, hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania, kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'11, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta n'umutegetsi Tenderi. yagize ati haragaze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uzawe 2021 uzurangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimo azohava asambugwa
turafise makenga n'ubwoba yuko mu gihe azoba sigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tutabonereje tuzoja
abahunguka bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu
hahise cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna icyo gihugu kikubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi Pierre Clavier Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.